mukiringo chameza tatu igiciro cy'igitoro kiduze inchuro zibiri ivyatumye ciyongera amafaranga hafi igihumbi ku iritiro imwe muri ico kiringo umushiranganje w'ubutare n'amasoko ntanga nguvu Ibrahim Uwizeye mu gusigura iryo duzwa ry'igitoro ryakozwe kuri uyu wa kane yerekanye ko byatumwe n'intambara iri hagati y'ibihugu by'Uburusiya na Ukraine
kubera yuko igitoro atari ico twimbura ngahi wacu kandi kubera ko ibiciro by'ibitoro bishingwa ku isoko mpuzamakungu mu Burundi urakorwa ko nihindagurwa bivyo biciro mu gisagara cha Bujumbura bishinzwe uku gukurikira esansi amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana abiri na mirongo itanu y'amarundi ku iritiro mazutu amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana ane na mirongo itanu y'amarundi ku iritiro peteroli amafaranga ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo itanu y'amarundi ku iritiro
iryo duzwa ry'igitoro risanze ubukene budasanzwe bwacu ivyatumye habura imodoka zo kwiyunguruza maze ubuzima bugasa n'ubuhagarara mu gihugu ibi vyunyuwe kandi nihagarikwa ry'amapikipiki n'amakinga hagati mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi aba ni bamwe mu bakozi ba leta abanyeshuri abadandaza n'abandi basigura ko batagitonda neza ku mirimo yabo ya myisi yose kubera kubura imodoka zibunguruza
nkaje mvuye ahantu yitwa yabugete ya mbere ndoda n'ikirenge gushika nga ahandi huke nga nonda rushe n'urubavu biranga
sinovuga ngo turarenze kuko harembe umuntu yisiga ariko twe turumye
kava ahuba kagenda n'amaguru tukacha dushika ku ishuri duterewe bwa mbere twaterezwa gushika saa kumi na zibiri n'iminota mirongo itandatu za gatondo ariko ubu kubera iby'igitoro bake bavuga tube dushika saa moya n'iminota mirongo itatu uko cyangwa iminota cumi ku bantu baba kure
rero umwigisha kare nahora nshika 6h45 munsanga nasitse na 8h urumva kumwe nahora mpe mparamara isuko mba nkiyaterifaye hamihini na tubyuka nijoro ubu unyu n'umuntu aragwara kubera fatigue bamira 11 n'iminota 30 za gatondo tukaca dutondera ya bisi mu gatondo tukaruhira guterwa akazi dufite abana baja ku ishuri tukuma duhagaze umutima mbe umwana araja ku ishuri aragaruka agaruka gute ata bisi boneka
ubuzima buragoye abantu tuzakomoka gutaha n'ingorane hoho n'akambaro k'ibara bamwe bamwe bo ifundo zakuza ku maguru urashobora kugira chance ukabona imodoka ifutana muri bi ariko gutaha n'ingorane urashobora guhiga bisi ukabura taxi yo niko kuko kuko naho andi hasuye nkamire ariko ubu ntanga kenshi mire
urumva kwashitse nkaho kukazisambisha tukaca tuvayo isahandwi n'inusi tukaca tuza tugatondera ya bisi bwira dutahe tukaca dushika muhira saa mbiri saa tatu umva ubuzima bwacu bwonyine burabangamira
ubwo bukene bw'igitoro bwaratumye n'ibiribwa bya nkenerwa hamwe n'ibindi bikoresho byo mu buzima bwa myisi yose biduga igiciro ishyirahamwe rihanira inyungu z'abaguzi abuko rirasaba ko naho igiciro cy'igitoro cyadugijwe coca kiboneka kugira ngo ubuzima ntibugume buzimba Pierre Nduwayo atwara abuko yatubiye ko abadandaza b'ibiribwa aribo boba abambere boronswa igitoro
kuko ibiciro aho bigeze byarengeje urugero ku byerekeye igitoro igikwiye gukorwa ni uko habwa barya bajejwe kunguruza abantu n'ibintu bafise imiduga abamabisi canke amayasi hamwe na birya biduga bimene binini bizana ibintu vy'ibifungurwa ibi vyofasha kugira ngo abantu benshi bashobore kwiyunguruza hanyuma n'ibidandazwa bidushikire bitabyibye cyane kuko by'inyungu rusange ibyo byari bikwiye guhabwa priorite hanyuma abandi nk'abafite imodoka yabonye bakaronka mugabo abo bafite bunguruza abantu benshi bamaze kuronka
n'abanyagihugu bageze aho bifuza ko igitoro co duga igiciro ariko kikaboneka umwe muri bo yavuze ati n'inyama irazimvye ariko umuntu aramenya ryari akwiye kugisoma kayijya kiduga igiciro ariko kihari ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka burahumuriza ko leta izokora ibishoboka byose kugira ngo kiboneke congere gikwiragizwe mu gihugu umushikiranganje Ibrahim Uwizeye aremeza ko na leta imaze kubona ko ubukene bw'igitoro buhagarika amaraso y'igihugu ubutunzi ntibusubire kwisononora Cyclavenio Nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.